Mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri 10 na Joe Diane ni nahazwe ndongo ibigane n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri ayo makuru harimo ikibazo cy'amazi muri commune Bubanza y'intara ya Bubanza neza na neza mu kigwati cy'amahoro cha Muyange.
Haraba panyene none nk'umwana afashwe nk'uwo tangwe guhishira ku warege tu aba tukinda tijeje tusasanga yanyoye nka bintu bibi kacasanga kizingora
uno muvyeyi umwe mu bavyeyi bo mu kigwati cha Muyange muri commune Bubanza intara ya Bubanza avuga ko atagikoze ingaruka mbi zo kubura amazi zigiye kumurengera. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko nabanza nkababwira muri make ko leta ya Somalia yafashe ingingo izicuresha icuka kibi mu migenderanire ya kidiplomasiya nyuma y'igihugu cya Kenya gitumiye ko wiserukira Mogadishu no gusaba ambasaderi wa Somalia kuva i Nairobi bidatevye. Ivyo bihugu bibiri bifitaniye amatati kumbiwe mu mazi bisangiye. Leta ya Somalia ishikiriza ko ibabajwe n'ingingo yafashwe na Kenya yo gusaba ambasaderi wayo kuva muri Kenya atabiganiro birinze kuba na leta ya Somalia. Amatati imbibe z'amazi hagati ya Somalia na Kenya yarashikijwe sentare muhuza makungu mpana vyaha Somalia yitwaye mu mwaka wa 2014 nyuma yaho ibiganiro vya kidiplomasiya atanyisho vyatanze nk'uko yo leta ibishikiriza. Agace ku mumazi kangana n'ibirometero kwadrato 100,000 niko ivyo bihugu bipfa. Ivyo biba mu gihe igihugu ca Kenya gifise abasirikare baharurwa mu 1,000 bari gufasha muri Somalia mu nteko za misome zirwanya iterabwoba rya Al-Shabab. Leta ya Somalia ivuga ko yiteguye gukorana na Kenya kugira ngo batorere umuti ibazo batumvikanako. Hagataho tukivuga imigenderanire ya Somalia na makungu, perezida wa Somalia yiteze ko aza gushika mu gihugu cy'u Burundi mu masaha ari imbere. Ku rutonde tumaze kubona azobonana na mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo ku munsi wa kabiri. Ikimugenza mu Burundi ntikirashobora kumenyekana. Ibiganiro vya bitegekanijwe hagati ntumwa za leta z'umwe za Amerika hamwe n'iza Taliban vyarasibijwe nk'uko amakuru ava ku mpande zose avyemeza. Mwe mu bategetsi ba Taliban atashimye ko ijwi rya Amerika ritangaza amazina yiwe. Yavuze ko uyo mubonano wasibijwe n'abanyamerika kuko hari 14 mu ntumwa muri ivyo biganiro badashobora kuja mahanga kuko bari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika hamwe na ONU. Umushikiranganji wa Pakistan ajeje kumenyesha makuru ariwe Fawad Chaudhry yashikirije ko ibindi biganiro n'abatalibani bizobera muri Pakistani kandi ko ibizovamwo bishobora kuzotanga amahirwe y'umutekano muri Afghanistani. Indege zitatu z'igisirikare cha leta z'umwe za Amerika zuzuye imfashanyo zigenewe Venezuela ku munsi wa gatandatu niho zarwa mu gisagara cha Cucuta muri Colombia ziyongereye ku matoni y'imfungurwa n'imiti bikirindiriye kujabuka umupaka. Imfashanyo zarungitswe na Amerika hamwe n'ibindi bihugu ntizirashikira abanyevenezuela ariko ziracani mu bisagara byo muri Colombia, Brazil na Curaco. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro avuga ko izo mfashanyo zidakenewe kandi zitubahirije amategeko mpuzamakungu akiyama Amerika guha amahoro Venezuela ikimenyera ivyayo. Maduro ashigikiwe n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa yabwiye igisirikare kigisigaye kimushigikiye kutemera ko imiduga y'imfashanyo iva muri Amerika yinjira muri Venezuela. Juan Guaido ku muhande rwiwe umukuru n'amashinga mateka yemewe na leta z'umwe za Amerika hamwe n'ibindi bihugu nk'umukuru w'igihugu wa Venezuela nkifata kibanza afise umugambi wo kwinjiza izo mfashanyo mu gihe mu kwezi kwa kabiri tariki 23 iryo tariki yavuze ko zitorenga kandi atangaza byinshi kuri uyu mugambi kuri no wa mbere turaza kubabwira. Radio ya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukaremva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze abanyagihugu mu kigwati c'amahoro ca Muyange ya kabiri turi muri commune Mubanza intara ya Bubanza nyene mu gihugu c'u Burundi bakeka ko amagara mabi abana babo bafise aba ku bukene bw'amazi babayemwo bakanatinya ko igihe ikiza c'ingwara yakorera co kwaduka atawoshobora kwikiza ingaruka mbi ibindi na mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse
Ikigwati c'amahoro ca Muyange ya kabiri commune Mubanza anini gikikujwe n'indimiro z'umuceri abarimyi bawo bakoresha amazi y'imvura bagomeye kugira ngo bashobore kuvomera abanyagihugu nabo baba hano mu kigwati bakavuga ko ari nabo bikorako nubwo abari mu tuyoka dufise ingaruka mbi ku magara yabo
kuko urabona nk'abana benshi usanga babaye nabi ayo mazi harimo ubuyoka usanga ari buto buto bwera ubwo buyoka iyo umwana cyangwa umuntu akoza abonye yategeza kumererwa nabi
sigura ko mora mu buntu rero
turabonwa nyere kuko hari benshi usanga babaye nabi bonye nk'umwana atangwa amererwa nabi ukasanga nk'umuntu aramerewe nabi hani ko usanga no gupfa anapfuye
arabahora bapfa none
harabapfa nyene none nk'umwana afashwe nk'uwo atangwe guhishira ku waregetwa abantu kinjira tikeje tusasanga yanyuye nka bintu bibi gacasanga kizingora
uretse abana n'abakuze barabangamirwa n'ingwara zivuye kuri ubu bukene bw'amazi nta ukundwa na bose Emmanuel n'undi munyagihugu avuga ko bama babateruye babajana kwa muganga
cyashobora kugenda mu ijoro kumva kanaka yagwaye kwagira kwa muganga tuye mushona cyangwa handi hantu cyangwa bavuga ati bituka ku isuku iki cyaje kuri kiye cyashobora atako bipa ku mazi cyashobora kuronka kugyango baze baramesura baze baroka hama barondeze ngo bakeneye amazi agwiriye
muri rusangi abajejwe isuku bahanura kwa amazi avomwa mu nzuzi abanza gutekwa imbere yuko akoreshwa Uyu mukenyezi avuga ko abirenga ko kuko bafise ubukene bw'inkwi
twebwe dupfa kunywe
bari kimutateka
abintu byo guteka amazi basi emoya na amini bak ni inkwi inkwi zirabora cyane bigaca bituma atako yateka no twose ugacuvuga ati sino twonona sinoronka ukuntu nge kuko natwebwe ntidufise amatongo ngo dutere ku ibiti ngo turonke inkwi
mu gihe atacokorwa vuba aba banyagihugu bafise impungenge kwikiza cy'ingwara ya korera kiramutse kibafashe cyose si kinganda
korera iramutse ishika ngaha mu iki gisagara cya Muyange n'ukuri abantu bapfa kubwinshi kubera umuntu naronka amazi yoza n'isahani n'igikombe ngo acyoze gice kubera ubukene bw'amazi umuntu aronsa gice akaba buyagambye uku isahani idakeye umuntu apfa gufungurira ko hamwe abana bakapfa ko bafunguye ngaha uje abana bariko barabagaburira abana n'ukuri bapfa gushyiramo intoki abanyeshuri badakarabye bakabura n'amazi yo kunywa
haraheze umwaka amabombo y'amazi ashika umunani atagikora muri kino kigwati cya Muyange aba banyagihugu bidoga bavuga ko amazi yakatishijwe ajanwa muri zone ya Musenyi yo muri komine Mpanda uyu mutware w'inzu 10 ariwe nyumba 10 muri kino kigwati cya Muyange Sinigira Charlotte avuga afite agashavu ko nubwo biruko bama baterereye ibishoboka kugira ngo bashikire amazi mbere bakanariha amafaranga angana n'igihumbi n'amajana abiri ku muryango buri kwezi
twe twahagurutse ngaha turaza kuyironderera ahantu mu kivo turayazana turayashikanaha
twayazanye gute mwe
twarayazanye twazanye umufurege nabo baraduterera amatiyo ariko amaze kugera ngaha twayavomye ukwezi kumwe acaja mu maboko ya leta twebwe banyarucari twebwe tubanya gupfa Menga leta sinzi ko natumenya ubu twishwe n'ubukene bw'amazi ntitukineza niyakamye mu kivoga arahari tusaba mwebwe abagira neza nyamba mudukunda mukunda n'ubuzima bwacu mudusabira ayo mazi kugira twongere turonke amazi neza
ivyo uyu mutware ahakana akanasigura igikenewe kugira ngo aboneke Jacques Nikwitegetse arongoye zone mitakataka ibarizwa mu ico kigwati
ingone nuko amazi yakeje yazana amazi mitataka hanyuma kumenya nayo hari ahantu habaye amafuite bisaba kuba yakora n'ahandi ho ntibitegwa n'abantu bayaronse bandi mu bibero n'abatumye amazi ataboneka yaba yo mitataka amazi yakeje ndanije kugira ko amazi muri imisi yabonetse hari umuhango ibyo muri imisi turaronka turizeye ko amazi agiye kuboneka menshi no kumenya kandi tuko turavugana n'abantu bajeje mu ntara ko tugenda ahantu yacitse batu wakakura kandi mwoka kandi kazi gari nukua mnyegi wuna mnyegi buku mnyegi wuna kuchu basa wa faranga bari haya maazi baya tanga nabi nabi harimuwa ni mbuzugu kene na handi huwa maazi tujiba zako nubutu mazi kushika huya chiki baka yako resu ya kaboneka
ikikwati chamu yange kikizena wate shetukizabo hamwe na wanao nikora wache baba muture dutandu kanye kikawa kili mngo ama ukoyose ya banu ama kurudu habga na umunu waro nuko abahaba abaharu guwa hafi migango ama janindwi Ibubanza Diane Donse ijwi rya Amerika
Diane Donse yarakenuye mu gihe muri bubanza mu mvise baganya kwera ikena rya amazi muri commune gihe tayintara ya Gitega ho bari ruhutse bavuga ko amashiga batazira cana rumwe yabakuye aho umwansi ashatka ayo mashiga usivye ko yabafashije gukingira ibidukikije yarabarinze n'indwara zitandukanye zirimo amaso mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana adufite ibindi kwino nkuru
Kumutumba wa Kivogero, zone na komine geti nara ya Gitega, niwa hali hinguriro jimbabura zikoresha imu inge mgecho gukindik. Ugo uhinga, abajaji widuki ikije, babugako ufasha chane mgu kingiri widuki ikije, kuwe likoresha ichakawiri chimu zikoresha kwa kumashiga tumenyere, begi zombabura zihingu kwa gute, prospenda izeye, numuhinga hinguri zombabura.
Ugambere, tura kenera ibumba, tuka kenera ibikumbi, zimu cheri, buyo na amazi. Hanyumilichiku kwa mulivona, ligizwe na makushe, Kushe inyuma igizwe na meranje, ibumba, ibikumbi, hamwe na buyo. Kushe imbere nayo igizwe n'ibumba n'ibikumbi gusa. Kubereki imbere haja ibikumbi n'ibumba gusa. Nta buyo ijamwe kubereki kugira ngo bijya bikumbi n'ibyo bifasha kugira iki kubiyeka umucanwa igatuma ishuha gose indani. Hamwe nubwo uhejeje guteka ugakura mwinkwi ushobora gushusha kwa amazi woga kandi agashuha.
Akamaro kizombabura ko naka Prosperi ndayizeye abandanya dusigurira.
Irishiga rifasha gukingira ibidu kikije rikoresha inkwi nke cyane tugize ama experience kugira ngo turabe ibyo tuvuga ko ari ibyo dupima inkwi ku biro twarapimye ibiro 8 by'inkwi dukoresha ngaha na hajya dusanga aha kuri shiga dukoresheje igice ariko hajya dukoresheje za nkwi zose bya 8 byose biraheza akandi kamaro rikinga ingwa kuberako nta myotsi myinshi rirekura hari rya shiga rya kera za ngwara za maso za ngwara zo guhema nabi ibyo byose birafasha mu miryango ikindi naca mvuga iri shiga rirafasha cyane kugushusha Nukuri murote kuri kwamye mukariki ikuza inkuru mugatera akagori mukotsa kandi nta myotsi ibiriko iragira ibaza ko mu maso
Bamaze gukoresha izombabura barashinga intahe nkuko byemezwa na Alphonsine Hatungimana wo kumutumba wa Muremera
Ce iyo mbabura iciza yangiriye nahora ari mu bambere bakene uduko imbere nkarara n'ubusa nkabura abasenya iniki imvura ishaka kugwa abana batarava ku mashure nkashanga ndaraye ubusa ariko kuhera isaha umwana avuye kwishara ashaka gutora dukwi dukenya cyane nkaronka n'ibisate bitatu nkashaka gucanira ndashaka kushya inkwi zibiri nkagena nkakora utundi mu rugo bandi ko ndakora sishaka kugena ngo ngume nice imbere y'iziko nkayo mashiga yandi twadukoresha
reka no kubijanye n'amagara y'abantu izimbabura zaragize akamaro mu miryango uno mutama wo kumutumba geta yego uri mutama kazi wiwe arabishingira inta
amaso yari yaramwishye ntiyakanura kubera iki kubera ya mashiga murabona iyo acanye ko ibyotsi kubugutumuka inzi kuzura imyotsi rero kugira ukwezi kwa kane amaze kuronka iyo mbabura ubahambonye arampeza agira ati mani guheza gire kuba waranzaniye iyi mbabura uyu munsi n'akamaro kanini yishima ati imbere na ya maso ubu ndakanura
yunganirwa na nitimaye perpetua wo kumutumba bihororo komine ya Geta
eje nkajeyo mu bisanzwe amaso cyari ikintu kimbangamiye gose nk'icana kurarya amashiga yakavukira ariko ubu unye maze kuyitora nkayicana ko kabiri na rimwe nk'icana ko mashiga yakavukira ntandwi zibiri zahera ntariko ndi yabira ko amasanyishi mugabo ubu ncana ku ishiga rya kijambere ntandwi zibiri zirashobora guhera ntumva na maso no kuvara ntanguye cyana ku mashiga ya kijambere nta myotsi umuriro uduga neza nta muriro utakara hirya no hino cyangwa imyotsi isanzare ni ukuvuga nta maso agiye nk'icumba nk'icyari nk'ega ibicurane agahita ubonye nta na kimwe kwera
Yohani Maria Hatungimana arongoye igisata kijeje gukingira amashamba n'ibidukikije mu ntara ya Gitega arashimiye umugambi w'imbabura batadiriye cyane rumwe
nk'ugejeje ibidukikije mu ntara ya Gitega uwo mugambi uje wunganira iyindi bwa mbere na mbere nagira nshime icyo gikorwa cy'ukorwa mugambi kubaruje ndagomba nsabe ubwambere na mbere imbere yuko bashira mu ngiro mugambi bari bakwiye kubanza gukoranya arajejwe ibidukikije mu makomine no ku rwego rw'intara kugira ngo twumvishe akamaro k'izo mbabura mu byerekeye uburyo bwo mu miryango n'ubyerekeye gukinga ibidukikije
iyo mbabura igwa amafaranga ibihumbi 200 gusa wisanze aho zikorerwa ku mutumba wa Kivogero zone na commune Giheta igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bwiza rya Amerika.
Unaho dutandukira vugwa mu gisata c'impunzi duhereye muri Uganda habarundi bahungiye I Kampala bavuga ko babayeho mu bukene budasanzwe baragerageza kwibeshaho niko yamara ingorane bahura nazo cane cane n'izururimi kuko hakoreshwa uruganda hamwe n'icongereza gusa ikindi kiriko gisa nk'ikibaboheye amaboko imugongo no kubura imitahe yo gukora urudandaza ruto ruto kuko ico gihugu ca Uganda kirangwamwo ubucuruzi ubwo bukene butuma abana babo batiga hanyuma bakihere za inzira y'ubuhumbu n'imbiyayura mutwe mugenzi wacu ikigali pia praver niyo nkuru aheruka kubagendera barabimugira ku muriri
umugwa mukuru Kampala w'Uganda ubamwe abarundi bahungiye hafi ibihumbi 4 baba mu makartsi atandukanye cane cane yaciriritse nka Sambya ndeba n'ahandi bavuga ko ubuzima butaborohera kuko abenshi muri abo atakazi bafise kandi babwirizwa gutunga imijyango hari no gwaruka twaganiriye rutubwira ko rubeshejweho n'ifungurwa bita kikomando izo nazo ni chapati n'uduharage dukeya batevye tubikunda kubera bizimbutse kandi bigahaza umuntu n'ingoga bigugwa igihumbi kime gusa c'amashiringi y'amaganda naho Uganda ari igihugu corohereza impunzi gukora utuntu duto duto two kwibeshaho cane cane kudandaza abarundi bavuga ko babura umutahe bakagira n'ikibazo c'ururimi
savye impunzi kamara ni bworoshye kubuhaba kuko ubuzima burazimbye ariko igihambaye umutekano urakwiye cyo kimwe n'uko ndatuzumva muri Tanzania turiko twumva makuru ngene abandi bamerewe abafite agatahe baragerageza kandi baroroherezwa
ikitugora ni uburyo bwaho umuntu ahera najewe ni umushoferi nanishoboye kunyonga moto amanagira impanuka barayinyiba hari abandi usanga bafite nk'utuntu bakora gucuruza amakara gutembereza utuntu naho birimo ingorane rimwe na rimwe batabafite impapuro zibarekurira gutembera
bwa mbere bitugora mu rurimi twe twize mu gifaransa washika ngaha naho zogenda kurondera ku kazi bakugira ati manza kumenya icongereza bigasaba kuciga cyane cyane n'uruganda ibyo utabizi ubuzima buraremereye cyane gose
bigusaba guca bugufi binjya mu yamyuga mito mito utuntu duto duto hasi kerekana ko utari umuntu nyine utari umuntu ugaya akazi
umwuga uragenda ugashakisha ukaraba utkudandaza wabona umunsi urakeye iminsi ibiri itatu ukunyana ukabona imana iracanye iminsi iragiye
igisa n'icibagiwe coco no gushira abana mu mashuri kuko azinje abana hafi igihumbi ntibiga kuva bahunga mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe twashika twasanze hari ishirame ryitwa Fondation Joseph Nishiri imbere y'abarundi bakomeye moka mu ntare ya Rutana ubu baba muri Amerika ririko riragerageza gufasha abana kwiga ryafashije abana barenga 60 bagiye mu mashuri yisumbuye mu buraro hamwe n'abandi barenga 100 mu mashuri mato mato I Kampala akamwe mini kose kuri abo bavyeyi bake bashikiriwe bagasaba n'abandi bagira neza kubaseruka ko
nukuri abantu batuvuga ati ni imane ducaniye kuko kukibazo cy'abana cyo kwiga byari ibintu bikomeye cyane byari ibintu biteye ubwoba mpereye no kuri aba biwanje ntabwo bari biga kandi urabona deja barakuze nanabatwaye kurusha ati abo aho bageze turabona ni nk'abana baba bageze 4e et 3e primaire atari kurabona ari abana bo gutangura kugira ngo baje muri za nasari biteye ubwoba
tukiza tugifite uburyo bukebuke barize umwaka umwe bashobora hagarika kandi turazi ko haracariho n'abandi benshi bataramenya gushikirwa n'irijwi ngo baronke abana babo biga tuzagira neza cyane ni nk'Imana yabarungitse kuko hari hageze ahantu babavyeyi twihebura n'abana bihebura ko batazofasuye kuronka ubuzima
ko urashobora gusanga nk'ishuri umwana ari umuriyoni nambage muri internat yirihire imatera n'ibyo kudusanga bigoye amashuri no arazimbye kandi kiragoye abana benshi ko kuva mu 2015 gushika hari abana batarakandagira mu ishuri iyo haje ama fondation adufasha nyene ningira ni bisubizo nyene by'amasengesho y'igihe kirekire
ubwo bukene buzuri nzara mu mpunzi z'abarundi I Kampala hamwe no kubura ico bakora bituma abakobwa baja mu buhumbu abahungu nabo bakihereza ibyayuramutwe abavyeyi agahenda niko se
kunyurumaga ibirahari zinkuko nababwiye ko nigeze kuba umushoferi atwara moto ugasanga nk'umuntu ari yaborewe cyane waganira nawe wibazanga no mukiriya wundi ukumva avuze kirundo ugasanga n'umwana w'iwanyu wasanga abakobwa aho bakoraniye mu myifata zitari nziza mu ijoro ugasanga hari umwe nko mu bantu 10 ugasanga ashobaye kuba ari nk'umurundi kazi
sibyo nk'abana b'abakobwa bagahendwa nyene n'ibibasamaza amashuri ntibayabandanye benshi usanga barayaciriye nyene hagati rero usanga abana bacu ntibiga
aya mayikindi naco nyene urabye n'imico yo ngaha mu Uganda umwana arashobora kwifata ariko abagande baraterura ku nguvu umwana bakamutwara hama ibishukana n'ibyinshi kwako umwana araja ahana akabona batembera bafite bambaye utuntu twiza natwe ntabyo turiko turaba kubera nta ushobozi ugacanga umwana rero uko utuntu turamushuka ariko bisaba ko umuvyeyi ahoza
impunzi z'abarundi ziri mu bisagara mu Buganda nka Kampala zisaba ishiramwe impuza makungu HCR ko ryo bagarukira ko rikabafasha cane cane mu gisata c'indero y'abana nkuko bikoregwa baba mu makambi y'impunzi Pierre Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Muri Kongo naho mu rwego rushinzwe impunzi mikambi y'agategekanyo yasange ivuga yuko imaze kwakira abandi barundi baje bahunga bavuga ko bava mu Burundi bahunga itotezwa n'ibikorwa by'ugaruka ruri ku mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD arizo imbonera kuduye inkuru irambuye na mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
Ninge za Sumani ni impunzi yahunze mu gihugu cy'u Burundi muri mwaka wa 2019 ari mu bamaze guhabwa ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga yuko zimwe mu mpamvu bahunga igihugu cy'u Burundi harimo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano.
Duhunga umutekano washaye babona hagiye uri inzu uhunga uba wumva ko atamutekano ufise maze kubera ko atamutekano ufise uhunga kwa abantu uba urihishije hari umutekano urashobora kuba uri nk'iwawe ukumva abantu baje kuguhiga bamwe baguhiga ngo uje mu bantu babagwanye cyangwa ngo usubire mu bintu byo bidashoboka jewe je naho ndi umugwanyi mu Burundi cyende umudemobiriza cemeze kudemobirizwa naratashe maze gutaha mitira mu kazi k'igishoferi abapolisi bakama banya bangwanya gose n'abandi babahungu bimbonera ko navuye mu mugambwe wabo ngo narawuvuyemo ngo ndiyo nkati je siniyo nkoye je turi kumwe ntangorana n'umugwa je shaka kuja mu bintu bya politique kuko je shaka kuja mu bintu bya politique bageze kure je mundeke je nibere mutama ni nitekereze nirondere byanje ngo barampihita ndarabatije abagabo de gukunda bazi bava bamerera nabi cyane tamo kuhunga ibino muri Kongo
gusa nubwo hari abaho bungira muri mwaka wa 2019 hari abandi barundi biganjemo abana abagore ndetse n'abasore twasanze inyuma y'inkambi y'agateganyo yasange iri muri territoire ya Uvira batubwira yuko bamaze icyumweru cyose basaba ubuhungiro muri Kongo ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishami rya Sange ikaba itarabakira kugira ngo nabo bajye ku rutonde rw'impunzi nshyashya
kwaraje turi munzi tuna n'ubu turara hanze indwi zibiri ziraheze naye nazindutse guca agafaranga ndabuko nosumira abana nca nsanga abari abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kubera atagira byangombwa rero n'ubure nari mvuye mu murima guca agafaranga nsanze bamaze kwakira abandi cyandi cyari hanze n'urabi cyo mwafashe mwege mwakira impunzi zo mu Burundi
none umunsi batyavuga ngo nidusohoke ngo ko tudafishe shepeje kwati tete hungi icyo ababadu kubitamwe cyo tutati cyo tuzira ngo nitwaterame amaho hasaba yuko bodufasha batwakire ngaha mu kigo turi impunzi tukwadukeneye ko batwakira nk'abandi.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo yasange bwana Frank Ngandu amya yuko ku munsi bakira impunzi zirenga zibiri zihunga igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo byo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango bishingiye ku matongo. Frank Ngandu akomeza kuvuga yuko nta mpunzi bimu ubuhungiro ko ahubwo basaba impunzi zisaba ubuhungiro kwerekana ibyangombwa bya CPGR ndetse na RCPASSE bambukiyeho umupaka mu rwego rwo kuzitandukanya n'abagwanyi babo barundi baba muri Congo kuko bashobora kwiyita impunzi kandi atarizo. Ari aba barundi bari gusaba ubuhungiro ari nabo bamaze kubona ubuhungiro muri inkambi y'agateganyo yasange bose bahuriza ku kibazo cy'inzara ndetse n'imibereho mibi bahura nayo iyo bageze muri Sange. Uyu ni Ningize ya Sumani.
Twebwe ko dufungura ngaha dufungura amagara amasinzi yawe magara mukuntu abahora babona ku munsi tujya rimwe ku munsi turiye rimwe rero ku munsi wadusanga ubwo nubwo bugari turiye na kagari gapfima nk'igarama zitatu kari kangana uko kagapfunze rero kukagira umuntu w'umugabo canke n'abana dusanga ari ingorane. Ikintu dusaba gusa twosaba ko iyo shirahamwe rikurikirana impunzi ko bo tugarukira ko bakaduha kwanza cya mbere na mbere indya bakaduha amazi imiti ikwiye tukaronka imiti ikwiye y'abana n'iy'abakuze ibyo bintu nibyo mbona twari dukwiriye kugira turabe ko badufasha.
Gusa nubwo leta y'u Burundi itangaza yuko impunzi ziri kugenda zitahuka ku bwinshi ziva muri Tanzania Mungambi ya gateganyo ya sange, monge monge ndetse na kavimvira, nziri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, nje bwakwira batakiri impunzi zisaba ubuhungiro. Kubera impamvu zo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano, Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo nawe nyine arakenuye abakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, bagiriza ubutegetsi kubahatira gushora imari mu gikorwa bo bemeza ko cahomvye. Temistocle Mutijima ni inkuru adusubiriyemo.
Intandaro y'ubwumvikane buke hagati y'abamotari n'ubutegetsi ni inyubako y'amagorofa ane yari yatangiye kubakwa n'imwe mu makoperative atandatu y'abamotari bakorera aha mu karere ka Rusizi yitwa Komoru, ariko kuyuzuza biza kunanirana. Kugeza ubu aho iyo nyubako igeze imaze gutwara arenga miliyoni 260 mu mafaranga y'u Rwanda, harimo n'umwenda w'abanki warenga miliyoni 167, ariko hakavugwa amenyerezwa ry'umutungo w'iyo koperative ryakozwe n'abari abayobozi bayo. Ibyo bikaba zimwe mu ntandaro zo kutuzuza iyo nyubako. Inzego z'ubutegetsi rero zigasaba abagize amakoperative andasigaye uko ari atanu kwishyira hamwe na bagenzi babo bakagura imigabane muri iyo nyubako kugira ngo ibashe kuzura ikorerwemo, aho buri mumotari asabwa kuzajya atanga amafaranga 300 ku munsi kugeza nibura mu gihe kingana n'imyaka ine iri imbere kugira ngo umwenda w'abanki wishyurwe. Icyakora bo ntibabikozwa, ahubwo barashinja ubutegetsi kubashyiraho igitugu n'iterabwoba, bubategeka kugura imigabane mu mushinga wahombejwe ku bushake na banyiri kuwutangiza.
Inama ya mbere twakoze abari batuyoboye mu iyo nama harimo perezida wa federasiyo ku rwego rw'igihugu, niwe avuga ko utazatanga amafaranga azajya guhinga ibijumba, na nicyo cyanatoroje. Ubundi hari ikintu ubwira abantu ikintu wakibabwira mu nzira nziza bakacyumva,
baratubwiye ngo icyangombwa uko byagenda kose inzu igomba kubaka ibyo kuri bavuga ngo inzira tezwa cyamunara tubyibagire, niho bagenda bavuga ngo tuyatange mpaka ngo inzi cyangwa ikagurishwa. Byaraciye ku bitangazamakuru ko twubatse inzu, byazavugwa hehe? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika abyumvishe yazabyumva gute? Yazumva ko karere kagira abayobozi? Abayobozi b'akarere nibo bazakatubwira ati uko mwabivuga kose inzu igomba kubakwa, ibyo kugurisha mu byibagirwe.
Ingingi mira z'abo bamotari bavuga ko baziterwa n'uruhuri rw'ibibazo byakunze kuba muri uyu mwuga wabo, aho batanga amafaranga mu makoperative ariko ntibamenye irengero ryayo. Bagasaba rero ko iyo nyubako bene kuyitangiza bayigurisha, bakishyura umwenda w'abanki batagombye kubera mutwaro bagenzi babo.
Mu byukuri nimba ari ikintu kitubabaje, nuko ni koperative igomba kujya kwishyurira iyindi. Ko muri tuyishyura iki yagurishije ikigira kwishyura amafaranga ya banki? Kuva nanana mutaratanye ku mutara sinaza afate n'ibihumbi ijana, none bari kunyishyiza ibihumbi ijana na 172.
Bavuga ko ari imigabane izatugira akamaro, ariko uri umuntu agura umugabane abishaka ntagaragaha.
Icyo twumva twakunganira ko muri wenda kubwa igihombo kideni yahuye nacyo, nuko kugira ngo badutegeke kugura imigabane ku gahato, nuko twabatera wenda inkunga bitewe n'urwego batubonamo.
Uretse n'abawo mu makoperative atanu yandi n'abanyamuryango b'iyo koperative yatse umwenda, barasaba ko iyo nyubako ikomeje kubabera umuzigo yagurishwa bakaruhuka. Uyu ni umwe muri bo.
Nishyuye amafaranga 175,000 kwinjiramo, bara 175,000 mugabane shingiro ubare 500 twatangaga icyo gihe, 500 ku cyumweru ubare imyaka 7 dutanga uwo musanzu ubare 2025 nasize kubye mu mibare yose, nkubye mu mibare nk'ibihumbi 780 kwiriya. Ariko anza mpora ndi stresse mu kazi nkora, inzu nakeguka ngiyewe.
Urwego inyubako igezeho yubakwa, ubutegetsi buvuga ko ibura nibura miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yuzure, izo zikiyongera kuri uwo mwenda w'abanki kugeza ubutarishyurwaho n'ifaranga na rimwe. Aba bakora umwuga w'ikimotari bavuga ko ataribo bashoramari bakomeye ahikamembe, ku buryo basabwa gushyira amafaranga yabo muri icyo gikorwa. Bagasaba ubuyobozi gufasha iyo koperative yatangije inyubako kuyihuza n'abandi bashobora kuyiguramo imigabane, nabo bakikomereza akazi kabo nta nkomyi. Bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi, tumubajije inyungu ubuyobozi bw'akarere bufite mu guhatira abamotari kugura imigabane muri iyo nyubako, yadusubije muri aya magambo.
Akarere tureba inyungu z'abaturage, bivuze ngo niba njye ubwanjye nta nyungu mfite mu mushinga, ariko mfite inyungu yo kuvuga ngo umuturage wanjye ndamufashije kuzamura imyumvire ituma akora ikintu kimufitiye akamaro mu buryo burambye. Rero nk'abantu batangiye umushinga, ni byiza ko bawukora bakawurangiza, umusaruro uzavamo ukaba wabo kuruta uko bawutangira, bagera hagati bakawuta kandi uwufashe akazunguka amafaranga menshi bamureba.
Inyubako ikomeje guteza ingorane hagati y'ubutegetsi bwite bwa leta n'abamotari aha i Rusizi, yatangiye kubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2012 kubera gucika intege nyuma y'aho abayobozi babo banyereje umutungo. Bamwe mu banyamuryango ba koperative yayitangije bagiye bayivamo ku buryo mu barenga 430 uba basigaye batarenze 200. Hagati aho ubutegetsi buravuga ko kuba mu yandi makoperative basabwa kugura imigabane muri iyo nyubako bagiye kongera kuganirizwa hagamijwe kureba ko babigiraho imyumvire imwe. Temistocle Mutijima, ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima rakino no kuri duce dusozere kiganiro hanyu mu ntara mwategure mwongera mushikizwa na Jude Diane Nahazi yakoze Macbili ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Ingenieur Nashwan yatubajije muhinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu tuyifurize kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose. Mama, mama,